Irimwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kaze mwese mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi. Ku munsi wa kabiri nk'uko bisanzwe tubashikiza ikiganiro kiraba hanini ubuzima, ibibazo, amagara, ibikogwa n'iterambere ry'umukenyezi cyangwa umwigeme. Muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ndabahaye ikaze mwese mu kiganiro cy'uyu munsi.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ndiye hano Kampala, Uganda.
Ndiye mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikije ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ishyirahamwe BYW Burundian Youth Worldwide rihurikiyemo ugwaruka rw'abarundi baba mu mahanga no mu Burundi baruka kurangura igikorwa cyo gufasha kubaka ishure shingiro riri mu misozi iri haruguru y'igisagara cya Bujumbura aho bita Bujumbura Rural. Riri neza na neza muri komine Isare muri zone Nyambuye. Iki gikorwa kikaba kibaye kimwe mu bikorwa bitari bike byibonekeza muri iki gihe, bikaba bigirwa n'abarundi bugwaruka baba mu mahanga bifatanyije n'abari mu gihugu hagati. Iki gikorwa kiyobowe na Dalila Nimpagaritse, umuyobozi w'iryo shirahamwe Burundian Youth Worldwide BYW mu mfunyapfunyo. Uno munsi rero twamutumiye kugira twiganire uko igikorwa nk'iki cyo kwifatanya n'abarundi baba mu mahanga kigenda, uburyo bujamwo n'ibindi byinshi bijanye n'ibisabwa kugira abakiri bato bafashe mu iterambere ry'igihugu cyabibarutse. Twatumye kandi umushinganahe Lambert Ndabazaniye, umwigisha kuri iryo shure shingiro ryitwa Ecofondagano, nawe nyene atubwire icyo bungutse kuri ako kigoro kariko karakogwa n'ugwaruka rw'abarundi bari hirya no hino ku isi. Kaze mwese rero mu kiganiro cy'uyu munsi. Reka twakire abatumire bacu. Dalila Nimpagaritse, ikaze neza mu kiganiro.
Urakoze cyane Oriane Itangishaka, nanezerewe kuba mwantumiye. Ego.
Umushinganahe Ndabazaniye, ndabahaye ikaze mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi.
Murakoze cyane kuduha ikaze, nanezerewe nazewe kubona mutumiye muri kino kiganiro.
Mbere y'uko tuja mu kiganiro nyezina, reka twumve inkuru yashoboye kwegeranywa aho irishyirahamwe BYW ryashoboye kugendera irishyirahamwe irishure Ecofondagano mu mwaka uheze mu kwezi kwa cumi.
The choice of this elementary school of Dagano came about when we realized the need for a better infrastructure for every school. When you look at this school, you will realize for yourself that it's in urgent need to be improved so that children can learn in good condition.
Ishure ryacu Ecofondagano ryubatswe hano kuno musozi wa Nyambuye mugasimbiri Dagano, kubera yuko twabonye ko hariho ingorane z'ingendo ndende abanyeshure ba hano hafi bafata ingendo bagenda kwiga ku ishure ritoyi ryo mu Nyambuye, abandi bakaja ku ishure ritoyi ryo mu Iremba, abandi bakaja mu Gisagara kuronda y'amashure. Kubwa rero urugendo rwari rurerure ku buryo abanyeshure baruha bikabagora ukuntu biga.
Jewe natanguye niga hariya ruguru hambera kure, byarangora gushika ku ishure cyane cyane imvura yaguye, wasanga ari ahantu hanyerera hagoye kugenda. twashika ugasanga ishise twacerewe tugashikira mu bihano
naje gituma bashyiriye bigira inama yuko bubakwa muri ibyo bikorwa rusange biyumvira kubaka ishure hama rero abavyeyi abenegihugu barakoze ivyo bashoboye ari ivyo bikoresho basanzwe bifitiye hano bashobora kwironderera kwegeranya ndavuga amabuye nkavuga amagravier nkavuga umusenyi nkavuga n'amatafari bwa mbere ishure ryubatswe ryatangwe kubakwa mu 2007 ryubakwa mu buryo buciye bugufi bakoresheje amatafari ajya manini manini adahiye bafyatura ababyeyi rero bayicatuye hama mu nyuma iryo shure riranasambuka kubera yuko ryari ryubatswe mu buryo budakomeye mu bikoresho bitari birabe.
Burundian Youth Worldwide is a platform that brings together Burundian youth who live across the continent of Africa and all over the world, who are working in associations, who have got different initiatives and projects, as well as individuals who are successful in their own field of studies, careers, and skills, talent, you name it. Yes, that's who we are. Ishuri riracyari rahura n'ingorane zo kuguru twasaba yuko abagira neza bojye barayifata mu mugongo hasi tugakorera heza tugakorera mu ishuri rimeze neza n'abana bacu bakigira hameze neza bagakurikirana ishuri.
The objectives of Burundian Youth Worldwide is to be able to network amongst ourselves and have projects together to uplift our local community.
Tumaze kubaka ibirasi indwi biriho bigaragara abanyeshuri bakoreramo mugabo kubera yuko tugeze mu mwaka w'icyenda biratugora kugera ibyo birasi kubera kandi n'abanyeshuri ari benshi.
Hariho ingorane zimwe zimwe usanga duhana nazo ngaha ku ishuri. Amashuri ntiyubatse neza, nta sima iriyo, hasi hariyo ivumbi, usanga iniforme biriko biratugora ku isuku misi yose tuguma tumesa. Turi no mu ishuri ugasanga amatwarete kubera atameze neza, ntiyubatse neza. Mauvaise odeur ariko karadusanga mu ishuri.
Dufite akazu kamwe akabloke kamwe gafite utujyango dutanu ku banyeshuri amajana ane na mirongo ine na batandatu dufite ngaha. Urumva yuko bitugora cyane n'abana bikubagora ukuntu bashobora kugera aho bashobora kwiherera. Icyo bisaba rero yuko bajya mu mihana itwegereye bikatera ingorane n'anvironema yabo babyeyi iyo miryango iba hafi yayo. Amazi rero dufite iyo ni ingorane kandi nini dufite no ku ishuri, kandi iyo ngorane irashobora gutuma bagira ingorane kuko baca baja baratoroka ku ishuri bakagenda kuyasaba mu bihana cyangwa bakagenda hariya hirya ku ibarabara tugasanga bagiye guhurirayo n'ibindi bibazo by'ubuyobozi tutazi. Intebe nazo dufite yari do ya UNICEF bari baduhaye ngaba n'izo ntebe iyo imvura iguye zikanyangirwa kubera yuko ishuri ryagurutse nk'inshuro zitatu riguruka umva imvura iguye zica zinyagirwa ubu rero zinyagiwe zica zisambagurika bikabagora kuntu abana bandika. Twariko turiyungunganya kugira ngo bikunde twubake amashuri abiri dukwize cycle ya ECOFO fondamental. Turiko twubaka ibirasi bibiri hajya aha inyuma muraza kubibona mugabo harageze ko bitugora kumariye abenegihugu n'ubundi nibo bagifite mu mimisho ikibazo cyo kubaka. Turiko turubaka, turiko turagerageza tugeze ku nivo ya M3 nk'aho tuduga aho cyane.
ishuri yagiye ihura n'ingorane umuyaga ubomora abavyari babitanga bubaka uno munsi twari turishimye kubona BYW mutwiyumvirako kugira ngo mushike hano murabe aho tukejeje ibikorwa kugira ngo namwe mudufashe
icyo twifuza ko mudushyigikiramwo mudufashamwo icya mbere n'ikijyanye n'inyubako ama cya kabiri ikijyanye na ekipema kandi icya gatatu ikijyanye no kuronswa amazi meza ku ishuri kugira ngo abanyeshuri baronke amazi meza.
We call upon every individual organization. We have got something to offer to help this community and these school children in order for them to have a sustainable, better learning environment and infrastructure to do so.
Birumvikana ko ibibazo bitari bike byatumye iryo shure ryubakwa rikongera rigafatwa mu mugongo n'abagiraneza nka BYW. Reka twumve ibindi byinshi byerekeye iki gikorwa n'iri shure. Dalila, bimwe mu biranga BYW biri mu byo iyo nkuru yadushikirije, ariko bimwe muri byo bikaba byari no mu rurimi rw'icyongereza. Watanguruka tubwira ishyirahamwe BYW ryatanguye rite, ritunganijwe rite muri rusange?
BYW urunani kugwaruka kwaje hamwe kugwaruka rukaba rw'abarundi ruri mu mihingo yose y'isi, ni ukuvuga mu bihugu bitandukanye, hamwe bifatanyije n'abari mu Burundi, bashyizeho urwo runani kugira ngo rubabere ihuriro aho bahurira bashobore kuyaga kumenyana, bahejeje kumenyana bashobore kubona ibikenewe, hama bishobora kubateza imbere bo nyene no guteza imbere aho baje bava mu makominote mu Burundi, nk'uko dusanzwe tubizi ko igihugu cyacu kigikeneye byinshi, kandi twese umwe wese mu byo ashoboye afite icyo yoterera. Ni muri iyo ntumbero twa nyamukuru twahimirije ugwaruka rw'abarundi bose bari mu mihingo itandukanye y'isi gushyira hamwe, kunga ubumwe, tudakumiranye, umwe wese mu bushobozi bwiwe kuza hamwe. Hama ubwo runani mu bisanzwe bitako rumaze umwaka rukora, mugabo twari tugishyira hamwe ukuntu ibyiyumviro ukuntu twokwandikisha mu mategeko yagenga igihugu cyacu, yagenga amashyirahamwe adaharanira inyungu zabo cyangwa z'amafaranga, ni ukuvuga ama NPOs, non-profit organizations, kugira ngo yemegwe n'amategeko muri minisiteri ibijejwe, ariyo minisiteri ijejwe
ubushikiranganji bw'intwari hagati mu gihugu.
Ego. Muri icyo gihe tukiri mu kwiyumvira, kuko byasaba strictures ikomeye abaza gusinya, twariyumvira ati anatanda ko dukora ivyo turashobora kuba turamenyana, caduhurira muri platforme iri virtuel, ni ukuvuga iri kuri WhatsApp, naho tutari tuzinanye amaso mu yandi. Jenja ndakreye groupe WhatsApp, hama turarekrita abo ba jeune burundi bari hirya no hino mu bihugu bitandukanye, mbere turashyiramwo n'aba jeune burundi b'imboneza bariko barakora ibikorwa bihambaye ngaha mu Burundi, bamaze kumenyekana ko bitanga mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu. Nabo nyine turabazana, kuko ntitwashatse kwitwa ko turi abadiaspora gusa, tubazanye muri icyo gihe twari tukimenyana, dutangura kuduga imisozi tubigira nka siporo. Hama umunsi umwe turiko turaduga iyo misozi nka hike isanzwe, tugwa kuri nyashure turibonye, tubona nyene riri mu makondisi atameze neza, yari jewe n'abandi bajene bake bangaha mu Burundi, turi bonye turabifotora turibaza ati none iri shuri rimeze gute ko rikameze nk'amashuri tumenyereye kubona ibujumbura yikwigiye yubatse neza yafite equipment yafite amadirisha akwiye kuko icyo gihe hari mu buruhuko muri 2019 mugabe icyo gihe imiryango yari yuguruye turinjira tubona ni hashemeye turavuga ati burya tuzubaza neza abahaba muri no kominote n'ishuri ryatangura tubaze iri shuri ryiko byifashe turamanuka turatanga mesaje muri WhatsApp group tuti twabonye ishuri vrema ritameze neza ahantu twari ko turagira turinonora imitsi muri iyo misozi yanamiye Bujumbura hama rero abandi bajene bo hanze baribonye bati ishuri nk'iri riracabaho aho nyine hasi atari kuvuga ngo ni ruguru cyane mu misozi yo hagati tuti na nyene ati ntitunazi neza ariko twagiye turabaga abaherereye ingene yitwa baratubwira ko ari ku musozi bita Ndagano nuko nyine icyo cyiyumviro cyaje urumva rero abo bajene baca baravuga ati none twokora iki baca rero babikishije kuri jyewe n'abo twari kumwe ngaha baratuzeza gusubirayo ishuri ritanguye muri septembre 2019 akigenda mu tubaritse neza nyine iryo shuri ryitanze hama natwebwe nk'abajene nk'urunani rw'urwaruka rw'abarundi tuvuze ko hari icyo na kimwe twofasha icyo gihe ntitwiyumvira kuko twari byinshi ariko twisanze twamaze kuba interese narijya atari kure cyane ya Bujumbura muri icyo gihe rero BYW byitwa ko yari imaze gukora utundi tuntu duto duto nko gushyigikira abantu bashyikiwe n'umuzuri wabo kuba intarekwa naho nyine twararezize amafaranga hagati yacu urumva ni muri kaka WhatsApp group bwabo icyo nicyo kintu byitwa ko cyake igikorwa kinini cya mbere twagiye duhurirako rero ubwo nani rucarugumaho noneho kuko izina ryari ryamaze gutorwa mugabo turavuga ati marguerite ko tutarajya kwiyandikisha tukaba dufite intumbero yo gushyigikira igihugu twavuyemo ni kominote mu kwiteza imbere kubera iki none kitoba ikintu marguerite ko tutariyandikisha nk'urunani rubuzwi kubera iki tutobwira n'abandi bajene bose tubereke ibiri ko biraba duhereye aha nyine hasi ahantu twabonye rero ni uko BYW cyitwa yuko yagiye hamwe iratangura icyo gikorwa
numva ko ari ibintu biteye igomwe uko kuntu urwaruka rw'abarundi abari mu Burundi n'abari hanze bifatanyije bagakora iki gikorwa gishimishije kandi kitoroshe mukaba mwaragiye hamwe mu buryo bwumvikana ko butunganyije neza kandi burimo umwumvikano wo gushaka guteza imbere igihugu cyabibarutse reka duhindukire ku mushinganahe ndabazaniye mushinganahe Lambert mumaze igihe kingana gute mwigisha aho ku ishuri rya Ecofo urugwaruka rwagendeye rukabona uko byari byifashe rubona bidashemeye bidakwiye kuba uko onye wewe wari usanzwe uhakora igihe kingana gute
jewe namaze imyaka ine ndakorera naje mu 2017 imyaka itatu murantunga imyaka itatu ndakorera naje mu 2017 nasanze abanyeshuri bigira mu masomero atameze neza n'amasomero atarasize isima hasi atarasize isima ku mpome intebe kubera yuko uko umuyobozi yabivuze yari ingabirano twari twahawe na UNICEF zari intebe zari zikozwe mu makarito hanyuma rero harageze igihe imvura yaguye amashuri yaguruka bitwaye n'ukuntu atari yubatswe mu buryo bukomeye santire zinyagiwe zari zivunagurika abanyeshuri bakabura aho bicara nisanzwe amashuri atameze neza aho n'amadirishya atari ko usanga abana bari kuba yiga bari makonizo atameze neza ari ko cyatwa n'abanyeza baje cyatamara kufa
birumvikana ko kumvure indongozi z'ishuri zishobora kuba zarakoze ibikorwa bitandukanye byo kugira ngo bagerageze gusananura kubaka ibi birasi byaba byaragiye biraguruka nk'uko twabyumvise mu nkuru hari abagira neza ngo bamwarituye nk'ishure uzi cyangwa abayobozi baba barituye muri icyo kiringo cyose ibyo bibazo byagiye biraba kuri iryo shure ibyo byagiye biragenda gute mu kugerageza kuryubaka neza hama ntibyakunda gushikaho BYW iza ikagerageza gute
nyuma gatoyi ishure rigitangura yari ryubatse mu matafari y'inombori matafari gaturiye adahiye uke uke ababyeyi bafite hamwe na tuga abarezi n'abateshejwe intwaro baduha amatafari baduha amabati twaragerageje kubaka ishure ry'amatafari ahiye ni cyatagira icyo bibazo ariko rigurutse komine yaradufasha ikaturonsa amabati hanyuma ababyeyi nabo bagaca biyungunganya bakarondera ibiti imbaho turasigaye tugasakara mugabo ishure basanga atari cyo isomero rihiye ryiza abanyeshuri bashobora kugira bashobora kwigiramo hanyuma bashobore no kumenya uko biga makondisiyo ameze nabi intebe zaravunaguritse bashobora no gutwara n'umusongo w'ibanye n'ukuntu amakondisiyo barimo nziza
birumvikana ko bitari byoroshye cyane cyane ko nk'uko Dalila yabivuze abenshi badakeka ko rishobora kuba ryari ryifashe uko ryari ryifashe cyane cyane kuri ubu rwaruka ruba mu mahanga akenshi ntiguyumvira yuko ibibazo nk'ibi bishobora gushikira amashure cyangwa abana bakaja mu bibazo nk'ibi mu gisagara none tugarutse kuri iryo shirahamwe BYW mwari bwumve ibikorwa nk'ibi by'urwaruka rw'abarundi baba mu mahanga baza gufasha aho mwari muherereye
ntabwo mama dukosore gatoyi iryo shuri ntiriri mu gisagara cya Bujumbura
muri Bujumbura
riri hejuru ku misozi yananiye igisagara cya Bujumbura BYW bari bwakumve ibikorwa ryakoze yanayibuze Dalila yuko ishyirahamwe rishyashya hanyuma twaranezerewe cyane tubonye ishyirahamwe ngiri rigize impuhwe rikaraba bakabona abajene batoyi babo amakondisiyo bariko barigamwo bakavuga bati reka turabe tuze kwifatikanya n'ababa mu karere mbwene isungararo ama twubake amashuri ameze neza aho abana biga bameze neza kuko bari kwariga amakomisiyo ameze neza n'umwimbeza kumera neza n'ahandi hoho wasanga imvumo ameze nabi cyane rwose ukuntu abanyeshuri bariko bariga ntibyari byoroshye ariko uko abigisha twari kubivanye n'uko ukuntu abantu hari hamwe aba hameze
nsubire mpindukire kuri Dalila ukwegeranya uburyo bwo kugira ngo mufate ibi bikorwa mu minwe byari bikenewe aho mugiri aho hantu ni igiki wabonye Gadalila cyari gikenewe cyane uburyo mwabwegeranyije gute byari byoroshye kugira ngo muce mwegeranye uburyo vuba vuba mushobore gutangura icyo gikorwa cyo gufasha
yego ntibyari byoroshye ntibyari byoroshye namba urumva ko twaciye turi muri iyo siporo hari nko mu k'umunani turarindira mu kwezi kw'icyenda ishuri ritanguye turavizita rero turabaza umuyobozi turamubaza ati twabonye iri shuri mu kwezi kwe turiko turaharengana none bimeze gute ko twabonye hameze uku twiserika aratubwira byose nyine historike aranatwemerera ati muraza mufata aka video nimba hari icyumviro ngo bamufite cyo kwerekana ingenereye ibintu bimeze twe twamubwiye ko tutariyungunga ata amafaranga dufite ngo yari mu kigega ishyirahamwe risanzwe rihari rifite amafaranga mu kigega cyangwa ababayeur yabitse kereke kwareka tugenda ngo uce dutora ngo tuzane twabanje kumubaza le priorite kuko ibibazo byari byinshi mugabo umuntu amasisa ahera twamubajije ati urazi tugiye tugakubita inzira ifunze tugasaba hirya no hino kandi noneho tugahera ku buryo twete nyine dufise mu mifuko yacu ubona icyo twakorera cya mbere cyo bikihe nk'urwaruka ati ndimo dusabe byinshi twemwe tubwire ibishoboka hama tetesi abandi bagira neza batuzabunganira twe tugomba kugenda dukoze kimwe muri byo ndibuka icyo gihe nta matwarete bari bafite nibaza ko muri expose yabivuze yaba abahungu n'abakobwa basangira utujyango tubiri mugabo amatwarete yubatse ukuntu kudasemeye yama nayo nyine yagurutse ku buryo imvura iguye wasanga yashobora gukura hama aratubwira ati nk'iyo ni priority nta mazi bafite kuri iryo shuri nayo nyine yari priority mugabo atubwiye ati hari ukuntu dufite ibirasinzwe namwe murabibona mwabiharuye ni kimwe gushaka kukundi all sikre ya ikofo ikenera ibirasi cyenda kugira buri kirasi kibe gifite aho bicara bakigira urumva barasafurenga barakuranwa bamwe bakaza premedi kugira basangire ayo mashuri indwi nayo nyine natubwira ko ari priorite zibaye zitatu twasiye twebwe tuvuga ati ahubwo priorite nini kugira ngo abana bo mu icyenda kuko niho bari bagitangura gukoresha test national ijya yo mu icyenda iyo bita concours national niho bari bagitangura kuyikoresha kuri iryo shuri uwo mwaka turavuga hako abaneziyeme bicara nabi reka twebwe twiyemeze gufata iyo priorite yo kubaka ibyo birasi bibiri kuko twabona hariho fondasiyo kereke pari ngabo ifite akamiro gato idaheze ni ukuvuga ko hariho niho bageze uburyo niho bari bananiriwe ababyeyi bo muri icyo kibanza cyo kibavuga ati twereka dufate iki na rigi yari yamaze kutumenyesha ati hariho abandi bantu baje kutubaza irindi shyirahamwe ryaje kutubaza ibintu bya twarete ati ndibaza rero ko twarete vuba bazoza kuyidukorera kandi ikatugira n'imana mu gihe twari ko turahavizita tugira eventuelle y'amabezwa iyo kuhayiraheza iyo kurehabilita ibyo bigarasi bibiri bya wikendi na neviyeme ni ukuri twaciye tubona iryo shyirahamwe ryitwa like to play bize nayo gutanga ibikorwa byo kubaka iyo twarehete kuko umuntu wese arazi ko l'hygiene era la manque d'hygiene ya finissement de base ari kintu nyamukuru iyo usanze abantu batagifite aricyo wihutira tucatu rero duhigwa duhishije iryo shyirahamwe ritabikora toilette bloc y'amatoilette natwe rero ubu muri 2020 amajya mu kwa gatandatu caduheraho kuri iyo fondasiyo y'ibirasi bibiri nshya turavuga ati reka rero tugure ibikoresho byose turayabyemvantoriya tubyemvantoriya twavuga ati mwayo amafaranga ni menshi nayo dufite mu kigega reka tubice mu bice tugire amafazi duhere kuduza impome gushyika kuri nivo ya twatire hama tugeze aho anatanda kubera twari tuzi bari batubwiye yuko nimwagera kuri twatire leta minsi yose yama ica irungika amabati yama ica itanga amabati barabizi yuko amashuri yubatswe n'amakominote bababwira ati nimugeze kuri nivo ya twatire hama musaba amabati muri komine hama komine irekura amabati mugabo rero urazi yuko inzu inyubako y'ibirasi bibiri kandi bino birasi ni ibirasi bifite amamezire manini nzima byasabye ahubwo faze ya mbere duhejeje kutuguza amatafari ahiye isima umusenyi kwanza umusenyi mwinshi wavuye mu ntangwa waseha abanyeshuri n'ababyeyi na twebwe nyine urwaruka ruri mu Burundi rwaritanze cyane mu kujya kuri sitere n'udashoboye kuzana uburyo bw'amafaranga ngo yisope yatanze ingufu tumaze rero gushikana iyo twise faze yari gushikana kuri twatire duhejeje amabati imbere y'uko aboneka cya dusubira rero igikorwa cyo kwegeranya uburyo novuga ko cyari igikorwa kigoye mugabo kubera abantu bari bamaze kubona videwo ujya amashusho aravuga iyo wamaze kugirira abantu videwo ubereka the need besoin nukuri dati watu kitabira iyo grupe yari maze kubinga bajene bagera nko kuri saka 13 bisanga mu bihugu bitandukanye so kuko bajene babanyeshure niba kiba maze kujya mu makariere yao bafise income ugabo wari wese yarashowe gusokora bisafise ati atarazi ngo ya basanze yuko kino kintu cyabahamagarira bose gutanga umwe wese ndibuka ko hari abajene muri Amerika anini rankunda arongoye Reunion 257 yadufashije muri icyo gikorwa cya fundraising muri diaspora narijya twaciye twiyumvira ko yoba coordinatrice w'ibyo bikorwa muri diaspora asanzwe ari na coordinatrice wa BYW muri diaspora yaradufashije cyane mu kubwira urwaruka rw'abarundi bari muri Amerika mu mihingo mu ma states yose ati hariyo igikorwa twiyemeje wewe nkawe wewe wagitera gute umwe wese twarashoboye kuronka uburyo bugera kuri $5,000 $5,000 Amerikan yavuye muri Amerika gusa hariyo n'abandi bagize ama fundraising ubuze concert no kuvuga nka DJ Burundi n'abandi baririmbyi b'abarundi bari muri Amerika barashoboye kugira utuntu ku ma YouTube aho bafundraisinga live on Instagram ubwo buryo bamaze kubwegeranya nababucisha kuri Ani Ani nawe uburi mu Burundi nawe nigerayo injejwe kubwegeranya ubwa mu Burundi urazi ko abajene benshi ngaha badakora benshi ni ukuri twarajyanye sirikere bakavuga ati nimba je ntatanze amafaranga yagiye mu mufuko reka nanjye ntange ingufu tunisamuzi twama turiyo dukora dufasha abubatsi urumva mu Burundi harasubi naho nyine kuboneka uburyo burenga $1,000 tubushyize hamwe urumva ko ari uburyo burenga $6,000 ubwo buryo rero nibwo twashoboye gukoresha turabukoresha mu kugura ibikoresho turigabura turashyiraho uwujejwe proje yose uwujejwe kujya kugura ibintu na jewe na superviza kuri nivo yo hejuru bose kugira ngo byose bigende neza urumva rero cyo turatangwa rero phase 2 yatanguye uko umunani tutimajini imbere yuko abana mukwikiye muri uko kw'icyenda batangura na eskorere nshasha niho phase 2 yatanguye caturansena mu kuri twarakoze ibikorwa mu ndwi zine n'inusu ni ukuvuga mu kwezi k'umunani no mu ntango imbere y'uko amashuri atangura muri uno mwaka twari duhejeje reka bodo finisaje byose ni ukuvuga gushyira isima gusiga amarangi ni ukuvuga ikaraba mbeye sinzi ngene ifite kubaka bimeze ariko urumva ibyo birasi bibiri twabikwiye hasi leta ikiraduha komini ikiraduha ayo mabati cya turasakara noneho no muri andi amafaranga kubera yari yasagutse ko duhejeje kwekipa kuko twavuga ati ntitwubaka gusa turakeneye intebe z'abanyeshuri ububati babikamo ibitabo urazi ibintu byose biba muri classe moderne classrooms ziri modern classrooms byose twarabyigisiye turabikoresha amadirisha ibiyo urumva turahagira haratandukanye n'ibyo birasinzwe bindi byari bihasanzwe hano amafaranga yacagutse ko twaciye turaba n'ibiro akabiro vyo kari akabiro gatoyi direkteri yakoreramwo turavuga ati nawe nyine nk'umuyobozi yize amashure ntitwokubakira abana hama hakenewe ko baja muri direction basange nawe yicaye muri rya vumbi nyene nawe nyine ca turavuga ati aya mafaranga asaguste ko narigira ibikoresho bikihasigaye nk'umusenyi gravier amabuye ca turavuga ati nawe nyine ako kapiro tugende tugakoze hama ibisigaye ca turavuga ati aho tugeza naha biza naribashikiriza ariko urumva ko twakoze ibishoboka kugira mu kw'icenda umwaka w'ishuri utanguye abana bo mu munani no mu w'icyenda baze bicara mu birasi byabo bitunganije bimeze neza rero mumunshamake nuko buryo bwegeranyijwe bwavuye muri buri mu genewe itanza gakora nka fundraising concert kuri Instagram abantu bakaloginga in twarakoze n'ikintu bita GoFundMe page ariko ni cyabyaye umusaruro mwinshi kubera murazi muri bibe bya COVID ajyama abantu bitangira ibikorwa hirya no hino ku isi baragabanutse benshi bari focus mu bintu bya COVID nuko amafaranga menshi yavuye mu mifuko y'ugwaruka ruri hirya no hino ku isi bafatanyije n'abari mu Burundi abari mu Burundi boko bari kuri tere bo baratanze n'ingufu zishemeye
yego umwe wese yatanga icyo ashobotse birumvikana. Radishwe rya Amerika isamiranire Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga kuri uno munsi turiko turaganira n'igikorwa cishira hamwe BYW Burundian Youth Worldwide kiyobowe na Dalila Nimpagaritse umurundi kazi ariko arayobora ugwaruka rw'abarundi bari mu mahanga n'abari mu gihugu hagati mu bikorwa by'iterambere mu gihugu cyabibarutse. Kazi neza rero mwese mu kiganiro tumira mate turagaruka nonge kuba ikaze mu kiganiro mwisanga turi muri wa mwanya w'ikiganiro mwisanga tugira buri munsi nkuko bisanzwe turi muri wa mwanya kuganira n'umufaso ni Dalila Nimpagaritse kumwe n'umushingantahe Lambert ndabazaniye bari mu bikorwa byo kugerageza gufasha ishure Ecofo bari mu bari mu bariko baradusigurira ibikorwa byakozwe kwishira hamwe Ecofo ndagano riri muri Bujumbura rirare aho bita mwisare rero hakaba hari ico gikorwa cyo gufasha kunagura ishure Ecofo ndagano riri muri ako karere ibiheruka gukorwa n'ugwaruka rw'abarundi bari mu mahanga n'abari mu gihugu hagati. Duhindukire rero ku mushinga nahe Lambert nkuko mwabyumvise Dalila yasiguye uko uburyo bwegeranijwe kugira ngo ishure mukora ko nk'umwigisha rishobore kunagugwa rishobore gufashwa kugira ngo abanyeshure ugwaruka rushobe kwiga mu buryo bushimishije. Mwumvise gute none kuri ibyo bikorwa byariko birakogwa n'ugwaruka mu kibano byakiriwe gute kumva yuko nk'amafaranga angana nk'amadolari ibihumbi bitanu byari ko biregeranywa n'ugwaruka ku isi yose mwabyakira gute muri icyo gihe
kuri mu kibano twaranezerewe twishyure turanezerwa abanyeshuri baranezerwa ariko abarezi turanezerwa cyane no kubona abo bajene batwubakiye inyubako ngiraho uburyo abanyeshuri biga neza abanyeshuri bari mu iryo shure baranezerwa cyane tukaba twiteze kandi yuko n'umusaruro imfunguro nasiyonali y'umwaka abanyeshuri bazomenya ari benshi cyane kuko umwaka uheze twari twamenyesheje kuri mirongo itanu ku ijana twizeye yuko uwo mwaka tuzomenyesha abanyeshuri benshi bivanye n'uko kuntu biga bigira ahantu hameze neza bicara neza ego
birumvikana nk'umurongozi w'indero birakunezera nawe kubona ugwaruka rushobora kumva rumeze neza mu buryo bwo kwiga kugira ngo nawe nyene ushobora kubona umusaruro nk'uko bivuze. None Dalila zimwe mu ntambanyi mwagiye murahura nazo kugira ngo iki gikorwa gikogwe zari izihe mwagiye murazikemura gute mwifatanyije n'abigisha abayobozi mu kibano ugwaruka ibibazo byari nk'ibi
ego ibibazo ntibyabuze ariko iyo umuntu yihaye intumbero yiyemeje ati kino kintu uko biri kose ndagikora kandi ndagishyitsa ku musozo kuko urumva uba wagitanguye ntushobora kugitera uko biri kose urahangana n'izo ntambamyi intambamyi twaronse cyane ni uko haraduga amabarabara ajayo yameze nabi menshi yarasambutse rero uri kurajayo ni haruguru ya Gikungu urumva yuko ari ujya musozi nyene uri mu nyambo zone nyambuye mugabo hari misozi iduga cyane rero ko twese nta buryo twari dufise gukoresha imiduga kujyayo kenshi niyo les samedi noyer l'équipe des jeunes bagera ngo kuri 15 à 20 tugiyeyo gufasha abubatsi twarahikinga nyene tukaduga hariyo bamwe bamwe byananira bikabananira tukabarindira kuko duga cyane ni intamba ya mbere hama muri kijya kibano hari ukuntu kwera hari muci murazi ko mu kumunani imvura ntibiragwa hari ukuntu nta mazi ahari nakubwiye ko no kwishyura nta mazi ahari urumva amazi twarinda kugusaba abavyeyi baharereye bana bakuze urazi ko mu Burundi umwana yakuze avoma tugashyira ibingurunguru kugira ngo abubatsi baze kuronka amazi yo guponda yo kuvanga isima iki twasaba yuko baza baraza basuka aho hantu rero iyo bayakura haba ari kure haba ari mu myonga amajahajya cyane kwibombo ku mabombo publike mugabo ni make kandi nayo nyine yarakama urumva nababwiye ko twigeze no kujya gusoya umusenyi muri faze ya mbere tuduziga impome turajya gusoya umusenyi mu ntahangwa haraduga cyane n'abanyeshuri bakadufasha n'ababyeyi haragira igihe rero muri facebook kubera ko ari kwakiserera urazi iyo uriko uranyivera kugira ngo ushyire mu isima hama utere isima indani hoho ukenera umusenyi mwinshi twaragiye mu Kamenge turapatana hariya ku ikariyeri turapatana n'abaseha amabuye abaseha gravier n'umusenyi ariko ibeni yose yaza baranatudugiriza ko ariko n'ibeni yose yahashika ntiyagaruka byasaba yo kutuguma tugenda gusaba ayandi mabeni kuko twarakoresheje amabeni atari make y'umusenyi iyo ni inamba mitwaronse ariko twagumye tugwana nazo uyatwankiye kugaruka tukarondera uwundi uburyo bukaduga bakatudugiriza ko ariko tuguma ko urumva hariho nitwovuga ko abavyeyi baduteranya ibikorwa oya n'ukuri mugabo uravye benshi bajya kwisuma mu Bujumbura benshi bazi no ni kominoti usangira imwe abamaso bubaka kenshi ni Bujumbura rero twaca twikora ku bamama gusa abamama nabo ugasanga urumva mugabo bari bafite umutima wo kudufasha kuko babona ko turiko tubazanye iterambere ry'abana babo mugabo vraiment ntibyari bikenekane kuko amafaranga twaca dukoresha mu mafaranga yo gusehesha ibyo bintu urabona nk'ubu intebe mu guseha izo ntebe zijyayo harageze igihe bakazishikana munsi y'umusozi hama tukariha abakarani bakabyikorera amadirisha ibintu byinshi byakoreshejwe mu gusonga ku mutwe urumva tukabariha nyine babisonga ku mutwe bakabijyana bakabishikana mugabo akazi kugira kabandanye urumva hama urumva abajene twaca tuba motiva tukagura amazi tugenda dutwaye akavuna musase abagiyeyo bariko barimba umusozi kugira ngo turotware imbere y'ishuri iboneke abo bose byasaba yuko tubitaho kandi urumva umujene ntiyoduga ngo ashikeyo hamagirigweyo hama atacafunguye mugabo vyose twarakordonye turakorana en close collaboration tukakomunika taratubikishije muri iyo whatsapp group tukavuga ati turakeneye ibi n'ibi n'ibi nibande bari disponible kuza ni ukuri gushika turinde duheza abajene benshi twaranabyanditse muri raporo turanabashimira tumaze iminsi tugirana n'ibintu bita BYW get together members in Burundi kugira tubashimire tubereke ibyo bakoze tubibereke ku mashusho ko twahejeje kubera hari abahaheruka hacyubakwa ngabo uwazuno w'umunsi n'ahatagaruka yaramenye ingene ibikorwa biriko birabandanya urumva mu ncamake kandi ni ukuri abenegihugu baho hantu muri icyo kibano twabikoze baratwakiriye twabikoze neza kubera batwakiranye igishika kuko iyo batwinuba ziba dufate neza cyangwa ugasanga twaronse intambamye ariyo yose uretse ko atantambamye nimwe yabaye depuis le début jusqu'à la fin y'inyubako ni byari gukunda mugabo tubashimira cyane cyane yuko batwakiranye neza bari willing kudufasha kandi twari twabamenyesheje yuko n'uburyo buvuye mu bajene suburyo bwinshi cyane bw'ikirenga hari ibikoresho bimwe twashoboye kongereza ko kubera nabo badufashije ugasanga aho twari kuri amafaranga duciye ubu ni ukubwira akarorero abana badufashije kuvoma cyangwa umubyeyi wese azi ko aharereye yatuye indobo zibiri bido zitatu zine yaranditswe kuri lisi ku buryo umwaka w'ishuri utanguye uwo wese yadufashije kuvoma yarahawe ibikoresho by'ishuri ucyumva ko amafaranga yabaye eparnye yaciye agaruka kubagurira ibikoresho by'ishuri mugabo karagashimwe utavomye ntiyaronse niko twabikoze kugira ngo tubamotive kugira ngo n'umugiraneza azogaruka kubaka gusanira ibyo birasinzwe bisigaye baze bamenye ati tutabafashije ibi bintu ni iby'iwacu
twizeye ko
nuko rero nuko ibikorwa nyamukuru byagenze izo ntambamye nkeyi twaronse ariko izo uranze ukompaye ni nkeyi vema ntacyo zabukije
yego nkuko nako navuga nti kumbure n'abataronse akaryo ko gufasha ubutaha bazofasha mu bikorwa bigiye kuzobandanya biba by'ishyirahamwe ryanyu cyangwa n'ayandi mashyirahamwe bazokwikubita agashi cyangwa bazogerageza kumenya ibiriko birakorwa nabo nyene bifatanye muri ibyo bikorwa nabo nyene bashoboye gufasha kuko bibagaruka ko uko biri kose tugarutse ku kibazo warushikirije tubaze mushinganahe ndabazaniye ku cyerekeye amazi mushinganahe Lambert icyo kibazo muri iki gihe cyifashe gute cyo bacyarakemuwe ikibazo cy'amazi muri iki gihe ku ishuri ryanyu cyifashe gute
ikibazo cy'amazi n'ubu ntikirakemurwa gusa dukirije ku muyobozi arongoye ishuri baratanze raporo muri komine turabwira mutangire yuko umudozi wa ndagano hari ikibazo cy'amazi asanzwe abizi n'abasigaye n'ishyirahamwe ry'imbukira asosiyasiyo pour le developpement de Nyambuye barakizi musitangire ejobundi ubundi birebe yarahifitiye yarakibonye rero ubu turarindiriye hagati ya BYW cyangwa administration cyane yuko ikibazo gishobora kuva mu nzira twizeye yuko abagize intwaro bashobora kuronta nk'amatiyo cyangwa ibyo natukura kuri mu iterambere rusange uwari umwenegihugu wese ategerezwa guterera twese yiteguye kwimba imifurege cyangwa kwigisha amatiyo kugira ngo ishure yonke amazi neza
nka wewe uhakora umunsi ku munsi ubona nk'abariko baratwumva bo kwifuza gufasha twanabyumvise no mu nkuru ariko ubu bashobora kuba batabyumvise neza ikibazo cy'amazi iyo kidahari ku ishuri bimwe mu bibazo bihari bikomeye ni nk'ibihe ku bituma iterambere ry'indero ry'abana ritaba hari ikibazo cy'amazi
kuri icyo kibazo cy'amazi kuko haragera igihe nk'abanyeshuri igihe gihera imbere muke aho abanyeshuri usanga bafite ikibazo inyotekwa bakaza kwambamba barondera amazi hirya no hino rimwe na rimwe batayaronka ibyo usanga cyane nk'abanyeshuri bari kubariga inyuma ya saa sita n'ebyiri barashobora kuba banyotewe bivanye n'ukuntu ikirere kiba kimeze bakata bagira ikibazo ibyo biri mu bintu ntambamye umunyeshuri agira iyo ari parigi ariga kandi na twebwe nyine abarezi iradushyikira kubera ko turavuga umwanya muniniya amazi tunywa igihe bitabitera ikibazo mu kazi kacu ka minsi yose
birumvikana Danila icyo kibazo nk'ayandi mashyirahamwe cyangwa iryo ry'iwanyu cyoba ari ikintu muri ko muriyumvira cyangwa mu bamwe arashoboye kurya kara ayandi mashyirahamwe mukorana kugira ngo mugerageze gufasha kugikura mu nzira.
Ego urumva tukija kugira video ya mbere yo mu mwaka waheze kugira twereka abandi ibibazo nyamukuru bihari hariho l'infrastructure kuno yari iteye hariho manque d'équipement hariho n'icyo kibazo cy'amazi n'amatwarete byari ibibazo nyamukuru bine icyo amatwarete cyarakemuwe n'ishyirahamwe bita Right to Play hama kwekwera tuzi ko hirya y'ishure hasanzwe hariho ibombo public ni ukuvuga yuko n'amatwiyo yakenewe kugira ngo bakwega ayo mazi bayashikane ku ishure baraduhaye umuplombye aratugirira devi irahari twe turayise nka BYW kuko igihe twagira conception y'iyi project yagaruka ku mamiliyoni arenga 200 y'amafaranga y'amarundi mugabo rero urumva yuko uko umugira neza aza akamosera agafata agace kamwe akakaresolva bigenda biragabanuka icyo kintu cy'amazi rero bavuga ko gishobora gutwara miliyoni 10 z'amarundi hama turavuga ati twebwe rero ntidushobora kubikorera rimwe kubera iki kintu twagikoze dukubara mu mifuko yacu mugabo dukoresha ayo dufise ayo tudafise nayo tuba dufise uko ari ishyirahamwe rishasha ritararonka uburyo reka tuje kubadodorera ahandi icyo gihe ndabwira direkiteri ati nta kuntu wo kwandika ikete usaba ubufasha bw'icyo kintu cy'amazi ku ishyirahamwe ryitwa Water Amazi risanzwe rikorera ngaha mu Burundi ryo mu nshingano zaryo ni ugushyikiriza amazi re kominote amatanki y'amazi ibintu nk'ibyo amareservoir kugira ngo abantu baronke amazi meza abo banyeshuri ndakubwire 470 bahiga ukunda gusanga mu maklasi baje batekeye ububido bwa 5 litres baza babufise n'igikombe kugira ngo bakeneye kunywa bace bakoresha ayo mazi abanyeshuri baza bayatekeye bakicarana nayo munsi y'imeza hama ikindi nacyo mbona iprobleme y'amazi yategereza kuba priority kuba ari wese ariko arayumviriza murazi yuko turi mu gihe cya covid Right to Play yaragerageje irabaha amasabune bahejeje kubaka ayo matwarete barabaha na za ndobo usanga ziri hose kugira ngo baze barashyiramo amazi yo gukaraba ariko amazi adahari izo ndobo n'ayo masabune bidapfa kubusa kuko umwana yahejeje gukoresha akazu ka sugumwe naho nyine arakenera gukaraba urumva kugira ngo ama mikrobe ntamugumeye ko ngo aje kuyahundi hama usanga indwara zivuye ku isuku rike ryo mu maboko nkazakorera n'amacinya usanga amadiyare usanga batangiye kuyahanahana urumva ibyo byose cyane cyane mu iyi mvura igwa tugira imana nuko bubaka ayo matwarete ariko ndibaza ko kare bitaborohera izo twarete amazi yashobora gukura urumva amazi y'imvura usanga imyanda petetse urumva ntibagira amazi bakaraba ubu utagira amazi ukaraba cyangwa unywa ibyo bintu si byiza na gato ni ukuri jusqu'à maintenant turarindiriye ko hari iryo shyirahamwe twashoboye gusaba bo kwishyura hama turindiriye mugabo uravye abajene iyo bamaze gukora ikintu kimwe ugasubira kugaruka ati nimusubire muterera yandi mafaranga angana kuri uru rugero biragoye muri bino bihe vrema siniyaza ko BYW icyo kibazo tuzogikemura cy'amazi mugabo turashaka kubandanya dusaba turobinga ku bandi bagira neza ati ikibazo cy'amazi kuri ino shure nimba hari ugishoboye naze akidufashe turiteguye nuko twebwe ari umuntu atari filtere aducisha ku buryo hama tukamuha raporo ko cyakozwe tukamuha mugabo kikava mu nzira hama ikofondagano nayo ikaronka amazi ari potable meza yo gukaraba no kunywa nk'ayandi mashuri
ndabashimiye cyane rwose rero batumire bacu mu kiganiro cy'uyu munsi mwashobora kudufasha kumva byinshi bijyanye no gufasha mu rwego gw'indero by'ugwaruka mu Burundi n'ibikogwa murimo byo kugerageza gufasha muri ugo rwego. Ndashimiye cyane gose umushinga nahe Lambert yashoboye gufata kano kanya ko kuganira natwe. Twumvise bimwe byashikirijwe n'umuyobozi w'ishure, tukaba twashimye ko nawe nyene yafasha kanya kukutugira ibindi bijanye no kuba umwigisha kuri iryo shure. Mushinga nahe Lambert, ni mwamufisa akajambo kanyuma dusozera mbere yuko tunahana ijambo na Madame Daliria nawe nyene. Ijambo ni kwanyu.
Ego murakoze. Kirango abanyeshure bageze mu mukungu kugire ahantu hameze neza, kirango umwindo utogende neza. Murakoze.
Murakoze cyane. Reka duhakaje na madame nawe nyene n'impagaritse Dalila ashobore kudusozera kino kiganiro, ashobore gushikiriza akajambo kanyu.
Ejewe no kangurira ugwaruka rw'abarundi ruri ku isi yose kumenyerana gukorana n'abari ngaha, kuko bari hanze ntibamenya aho igihugu kigeze n'ibikenewe no muri domeni zahe boza gufasha. Ariko rero ni gukoresha ubumenyi bwacu tugashyira ingufu hamwe n'ibyiyumviro byiza, kuko urugwaruka turiko turakorera hamwe ni mboneza, umwe wese mu gisata abishoboyemo. Urumva ni mboneza, urumva nitwe turi mboneza z'ugwaruka ruzoza. Kandi je ndababwira ko Burundi dushaka kubaka, dushaka kubona ejo ruhera kuri ku nguvu zacu cyo turatanga ubu. Urumva ni kuvuga ko BYW ntiri muri development communautaire gusa, twese tuko turarondera imigambi mitahe dushire hamwe dukore ikintu noneho tutarinze kuzeyinze n'abagira neza uraziko kupakira twama tuzeye amashyirahamwe mpuzamakungu yarumika ibifaranga natwe dukore. Oya, iyo mentalite ni ukuyivamo ukavuga ati jewe mu buryo buke mfise n'ubukuza gute, kuko iyo umaze kwiteza imbere wewe nyene uraronka n'icyo utanga. Urumva BYW yamara kubishyira hamwe rikomeye rifite uburyo twenyine twaronse mu bikorwa turiko turinjiza by'iterambere. Natwe rero icyo tuzosagura ko tuzokwama twidentifie mu gihugu cyose le communauté zikeneye iki n'iki, haba gusanura ibitaro, gusanura les infrastructures de saignement de base nk'uko nabikubwiye, gusanura cyangwa kubaka meme les centres communautaires hama, kuko niho tuba turonkana nabo bavuye hanze iyo baje aho bashobora gukorera bisanzuye. Urumva kuko twese bumva iterambere ry'igihugu riraturaba, kandi ntitubama dushyira byose igikorwa cyose kuri leta, leta ni twebwe. Urumva jewe nicyo kintu nyamukuru shikiriza urwaruka rukorera twumviriza, nimba utari bwamenye ko Burundian Youth Worldwide ni la jeunesse burundais, la jeunesse burundaise du monde entier. Turi ngaha turamaze kubaho, turiko turasaba impusha, kandi vuba tuzoza turashikiriza imigambi, hama uwiyumvisemo akaza nawe akifatanya natwe. Murakoze cyane.
Uyo yali Dalila nimpagaritse, umuyobozi w'ishyirahamwe Burundian Youth Worldwide mu gikorwa cyo gufasha ishure Ecofondagano n'ibindi byinshi barimo mu byo kugerageza gufasha nk'ugwaruka kw'isi yose. Ndabashimiye cyane rero mwese mwafashe kano kanya kuku guma kukuganira natwe no kumva kino kiganiro. Tubifuriza umunsi mwiza no kubandanya mwumviriza radio Mukunda Radio Ijwi rya Amerika.